mu kiganiro cacu America n'icyo kivyaranze leta z'umwe za America muri kahise hamwe no muri bihe tugezemo turabwira kunyifato yahitiye mu bice bimwe bimwe byo muri America yo kugira abantu abashumba kugira umuntu umushumba no kumugaba hamwe no kumukoresha ibikorwa ushatse abahinga mu vyerekeye kahise bavuga ko kugira abantu abashumba byatanguye igihe ibikorwa byo kurima bitere imbere mu myaka igihumbi iheze abantu barategetse imbohezo mu ngwano gukora ibikorwa vya gahato abandi bashumba nabo n'abantu bari bakoze ivyaha canke abantu batashora kuriha amafaranga baheranye umushumba wa mbere nkuko bivugwa muri kahise yatanguye kubaho mu myaka ibihumbi bitanu iheze mu banyagihugu bitwa Sumerian bo mu gihugu ca Iraq co muri iki gihe abashumba barabayeho kandi mu banyagihugu mu Bushinwa mu Buhindi no muri Afrika mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati hamwe no mu bihugu byo muri America zose kugira abantu abashumba byagiye biriyongera uko iterambere mu byerekeye budandaji hamwe n'amahinguriro byagiye biratera imbere izo byaci bituma abakozi bimbura ibintu byo gushora bakenerwa cyane abashumba nibo bakora ibikorwa nka byose mu bisagara byinshi abashumba barashora kurekurwa n'abantu babatunze maze bagashora guhinduka abanyagihugu basanzwe mu nyuma abashumba bahavuye bahinduka abakozi bimbura kandi bakora ibidandazwa bishorwa mu mahanga bimwe muri ivyo vyimburwa yari isukari abataliyani bari bafise imirima myinshi y'imisigati kuva mu ntango zo mu kinjana ca 20 barakoresheje abashumba bava mu gihugu c'u Burusiya hamwe no mu bindi bice vy'Uburaya kugira ngo bimbure isukari hageze mu myaka yo mu gihumbi kimwe n'amajana atatu abanyafrika babirabure baciye basubirira abarusiya abashumba baguriwe kandi bafatiwe muraruko bwo muri afrika muraruko bari basanzwe bakoreshwa nk'abashumba mu gihe cy'imyaka n'imyaka mu myaka igihumbi kimwe n'amajana ane igihugu cya Espanye hamwe n'igihugu cya Portugal byari bifise intara zo muri amerika byakoronije abanyaburaya baciye bategeka abanyagihugu bo muri amerika bakavukire bita indien gukora mu mirima minini hamwe no mu bikorwa byo kwimba ubutare muri izo ntara zo muri amerika bari bakoronije benshi muri abo banyagihugu bakavukire b'aba indien barishwe n'indwara z'iburaya hamwe no gufatwa nabi igihugu cha Espanye hamwe n'igihugu cha Portugal byaciye bizana abanyagihugu bo muri afrika yo muraruko byakoresheje nk'abashumba igihugu cy'u Faransa ubwongereza hamwe n'u Buholande byaciye navyo nyene bikoresha abanyafrika nk'abashumba mu ntara zo muri amerika byari bikoronije intara zo muri amerika zari zikoronijwe n'igihugu cy'u Bwongereza zatunganije ubutunzi butari gushora kwandanya hatabonetse abashumba benshi muri abo bashumba baba hafi iyo mirima nyene iyo mirima y'imbura ivyimburwa bihambaye cyane birimwo ipampa hamwe n'itabi imiryango y'abashumba mu isanzwe yaba mu nzu nini iri hafi y'uruzi hariho kandi n'inzu y'ibitungwa hamwe n'inyubakwa yo gushinguramwo ivyimburwa kuri urwo ruzi haba hariho ikibanza cakoreshwa mu kurungika ibidandazwa mu Bwongereza umuntu yagaba iyo mirima niwe yatanga amategeko kandi niwe yakora ibishoboka byose kugira ngo iyo mirima yunguke niwe yagaburira kongera akambika abantu babakuru ayo matongo barimwo abashumba imirima minini minini yaba irimwo nk'abashumba bashika amajana abiri bakora mu mirima y'imbura ibifungurwa biribwa canke bigurishwa ku bantu baba muri ayo matongo kuri ayo matongo kandi haratungirwa ibitungwa kugira ngo baronke inyama hamwe n'amata abashumba bakora mu mirima bakora akazi kagoye cyane kandi bakora amasaha menshi batangura gukora kuva izuba rirashe bagatahuka rirenze benshi muri abo bashumba baba mu bukene ntangire mu tuzu duto duto tutagiramwo intebe hamwe n'ubuhinga bwo gushusha amazu no mu bihe by'imbeho kenshi na kenshi wasanga abantu cumi canke barenga baba mu cumba kimwe abashumba baba kwa bashebuja bagaba amatongo barateka bakongera bagakura mu nzu kandi bakora amasaha makeyi umuntu agereranije n'abashumba bakora mu mirima yamara baracungererwa hafi na basebuja hamwe n'umuryango wiwe amategeko yo mu manuko bwo muri Leta z'Ubumwe za Amerika yarabuza abashumba kurongora gutunga ivyabo hamwe no kuronka mwidegemvyo. Aya mateko yarabuza kandi abashumba kuja mwishure hamwe no kwiga gusoma. Yamara amwe mu bantu bari batunze abashumba barabaretse bararonka mwidegemvyo bongera barabaha amafaranga ku bikorwa byiza baba bakoze. Abandi bantu bari batunze abashumba babanza kubahana mu kubakoresha. Mu bihano babaha harimo kubakubita ibimoko, kubima bifungurwa hamwe no kubagabisha ko bashobora kugurisha imiryango yabo. Bamwe mu bantu bari batunze ayo matongo barica abashumba bagirijwe ivyaha bikomeye babamanitse canke babaturiye. Muri myaka tugezemo amakungu yose ariyamiriza inyifato yo kugira abantu abashumba. Uko siko byari bimeze mu myaka ya mbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika benshi baremera ko kugira abantu abashumba cari kibi kibishe, nyamara bakavuga ko byari bikenewe ku buryo abantu bose bifise bari bafise abashumba mu ntango zo mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana indwi. Mu myaka yo mu gihumbi kimwe n'amajana indwi ya mirongo itanu, abantu bangana n'ibice mirongo irindwi na bitanu by'abanyagihugu baba mu ntara zikoronijwe za Amerika barabirabure b'abashumba. Kuva mu myaka igihumbi kimwe n'amajana atanu gushika mu myaka igihumbi kimwe n'amajana umunani, abanyaburaya barungitse abirabure b'abashumba muri Amerika imiliyoni cumi na zibiri bavanywe muri Afrika. Abashika imiliyoni zibiri muri bo bapfiriye mu bwato bwari bajanye muri Amerika. Abantu bandika ivyabaye muri kahise bavuga ko ubwato bw'Abongereza aribwo bwatwaye abanyafrika benshi b'abashumba. Umudereva umwe w'ubwato bumwe bwari butwaye abashumba yarahavuye yanka gikorwa yariko arakora maze aca yihebera idini. Uyo munyamerika yitwa John Newton yaciye ahiba uruhara yarafise rwo gutwara abashumba badandajwe acaba umurongozi muri ekleziya y'Abangilika. Arazwi cyane ku ruririmbo yanditse rw'abakirangiranwa rwitwa Amazing Grace.